Abo basirikare bose hamwe na majana 274 bafungiwe mu mabohero atandukanye harimo ijyangozi mu Rumonge, Mucankuzo mu Rugigi, Ibururi no mu Rutana, ari naho urubanza rwasomewe ku Mungu heze rukamenyekana kuri uyu wa mbere. Urwandiko rw'urwo rubanza Ijwi rya Amerika ryaronse rwerekana ko urubanza rw'abo basirikare rwamaze ikiringo cy'iminsi 28 rwatangiye kuburanishwa mu mizi kuva itariki 22 z'ukwezi guheze kwa gatanu gushika ku ya 18 z'uku kwa gatandatu. Bafashwe kuva mu mpera z'umwaka uheze gushika mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka. Bose bakuwe mu buseruko bwa Congo, aho bari barungishwe gufasha igisirikare cya Congo kurwanya umuhari M23 urwanya iyo leta. Nido nido ry'urubanza baburanye bavuga ko igihe bajanwa muri Congo batari babyiwe neza igikorwa bagiyemo. Abafite amapete yo ku rwego rw'intwazangabo bagerezwa ko aribo bagumuye abasirikare bato bato. Abo nabo harimo abakoloneli bakeya, abamajoro n'abakapitene, bavuze ko bisunze ingingo y'ibyirizwa shingiro mu kwanka ayo mategeko. Nk'uko amasoko yacu abitubwira mu majambo yabo, bavuze bati icya mbere cyadutangaje ni ukutwambura impuzu ziriko idarapo ry'igihugu twarahiriye kurwanira, bakatwambika impuzu ziriko idarapo ry'igihugu cya Congo kandi ataho indahiro yacu ivuga kuri icyo gihugu. Icya kabiri ni intambara zadutwayemo kandi tutayiseguriwe neza ngo tumenye n'inyungu tuzokurayo izarizo. Ubundi musirikare w'ipete rya kapitene atafashwe, ahubwo yahungiye mu kindi gihugu kibanye cy'u Burundi, yatubwiye ko banse kurwana kubera atabikoresha bikwiye bari bafise, atanyungu u Burundi bufise muri iyo ntambara, atansiguro zikwiye zatanzwe ngo umusirikare yitegure ku mutima. Ati byo byari gutuma dutsindwa kuko atangoga cyangwa gushaka bikwiye twari kuba dufise. Umushikirizamanza wa gisirikare yagereje abo basirikare 274 kugarariza amategeko y'umukuru w'igihugu kugumuka no guhemukira igihugu. Babiri muri bo bagizwe abere, abandi bagabugwamo imice itatu. Igice cya mbere cyahanishijwe umunyororo wo gufungwa imyaka 30, abagira kabiri bazofungwa imyaka 25, abandi nabo bafungwe imyaka 20. Bose bazotegerezwa gutanga ihadabo ingana n'amadolari 500 y'Abanyamerika. Abo basirikare bariyamiriza ubwo baciriwe. Mu rubanza bateguye ko bageretswe ko icyaha cy'ubusa kuko ku bwabo banse gukurikiza itegeko ribi nk'uko ibwirizwa shingiro n'indahiro yabo ibibasaba. Basigura ko batanonse n'umwanya ukwiye wo kwisegura. Kuva urubanza rutangura nta n'umwe yari afise umwunganira. Umuryango w'umwe yakurikiranye urwo rubanza kuva mu ntango yavuze ko uwabo be na bagenzi we bazokunguruza urubanza. Uwo muryango uvuga kandi ko urwo rubanza rwaranzwe n'ibihushane kandi ko atabutungane bwatanzwe. Uwo muryango ugasaba amashyirahamwe mpuzamakungu guha abo basirikare abashingwamanza. Umwe mu bahanganye agateka kazina muntu akaba n'umushingwamanza mu masenari mpuzamakungu yakurikiranye urwo rubanza ararunegura. Maitre Gustave Niyonzima kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
Abo basoda bose ntibigeze baronka abashingwamanza les avocats bababuranira, yaba bagifatwa yaba mu co bitwa interrogatoire mu ifunga ryabo, kandi n'igihe batoba bafise amafaranga yo kubishura bakanarabaha ico bita les avocats commis d'office. Ivyo rero ntibigeze biba, ni ibintu rero bigayitse. Hama sibwirizwa shingiro baravuga neza bati ingabo z'u Burundi iyo zigiye hanze y'igihugu hari abandi banse kigiye kurwana, umukuru w'igihugu ategerezwa gusaba uruhusha inama nshingamateka. Siko byagenze rero, abo basoda bari bafise ububasha bwo kwanka kuexecuta l'ordre manifestement illégal.
Umukuru w'igihugu akaba na kizigenza mu ntwara miheto Perezida Evariste Ndayishimiye mu kiganiro aheruka guha abanyagihugu ari mu ntara ya Cankuzo, we wasa n'uwari yaramaze kubacira urubanza imbere y'uko baburana.
Igisata kirafise amategeko yacu, niyo wase kuja kuhariho umuntu murungika kuri garde agacaja kunywa inzoga arahanwa kuko kirabwira afise amategeko. Urumva rero iyo muri misiyo yanyu hakaba ubaye indisipline icya mbere umugarukana ku murongo, kuko hari abantu ha muruntu ubaye Congo, uba Somalia, uba Central Africa hose barahanwa kuko inteko ni imwe igendera ku mategeko.
Iruhande yabo barayi baciriwe urubanza hari n'abandi umuhari M23 wabuze kuwa fase mbili kurugamba mwanhara ya Kivu ya Ruguru umugugizi umu hari mventruwa ya bibi nyama kuruja muri Kongo no mu Rwanda pigi ugu chavo alichu Burundi nichaba kenera kizoba habga ya marabo igisirikare cyo Burundi kivuga ko atari abacu izwi rya Amerika ryahamagaye umuvugizi w'igisirikare cyo Burundi General de Brigade Gaspar Baratuza ariko ntiyitabye telefone yacu twamwandikiye n'ubutumwa biciye ku buhinga ngurukana bumenyi bwa WhatsApp ariko naco yatwishuye raporo y'abahinga ba ONU muri Congo yatangaje mu kwezi kwa mbere uyu mwaka igaragaza ko Burundi bwari bumaze kurungika abasirikare barenga igihumbi mu mpisho gufasha leta ya Congo guhasha abagwanyi ubutegetsi bwa Congo bo mu muhari M23 wa Pierre Claver Nkuru ku bijwi rya Amerika.